y'indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoro bigenekerezo rya 10 kigara mu mwaka 2024 ayo nayo akabashimikiye kuri ibi bikuru bikuru hari imijyango itabaza ngo yimugwe aha ibahitwa ku musufu karatiye nkenga busoro zone kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura kubera ibibomoka by'umusozi ribangamiye amazu aho bahaheze imyaka irenga ibiri abo banyagihugu barara ntibuca kugutinya ko bashobora kwisanga mu bibomoka amavuriro n'ibitaro mu Burundi aridogegwa na bamwe mu bagendana ubumuga cyane cyane abakenyezi kubera kutagira ibikoresho byagenewe bene uwo mugwa w'abantu aho bakavuga nk'ukubura ibitanda abakenyezi bagendana ubumuga byo borohereza kwibarukira ko ibyo bigatuma kenshi yabugucwana hagati y'abaganga nabo bagendana ubumuga na umugwi w'igihugu jeru by'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH uvuga kushimishwa n'ubugingingo y'umukuru w'igihugu itanga ikigongwe kuri bamwe mu banyororo iri kwirashigwa mu ngiro uwo mugwi uvuga ufatiye kukuntu umukuru w'igihugu yanongeye kiringo cyo kurekura abo banyororo iminsi yose ya kabiri turabafitiye inkuru ijyanye n'iby'amagara y'abantu iyo uyu munsi tugaruka kubijyanye n'ingaruka y'ibibyimba mu nda ku bakenyezi ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Matthew abona Yesu mu buhinga bw'ibyuma irijwi ni Odiro Nkejimana mukanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru z'ano makuru umugwi w'igihugu jejwe iby'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH uvuga kushimishwa n'ubugingingo y'umukuru w'igihugu itanga ikigongwe kuri bamwe mu banyoro riri kirashigwa mu ngiro Ana Krenzo habona icegera curongoye CNIDH abivuga afatiye ko umukuru w'igihugu yanongeye ikiringo cyo kurekura abo banyororo nzo habonayo anavuga ko hari abamaze kwitura uwo mugwi kugira nabo barekugwe ibyo avuga ko umugubandanya kubukurikirana kurikirana Krenzo habonayo n'icegera curongoye umugwi w'igihugu CNIDH
Ico gitigiri cyo kuvuga yuko atani gice kirare kukirarenga ubunye byo biharuro dufise ntawo bivuga kubera kuko si officiel nagira twizere ibiharuro byashikirijwe na procureur général de la République ico kumugoro yavuze yuko ari ibihumbi 4 bimaze kurekugwa iciza nuko mbere n'umukuru w'igihugu yabongeye ikiringo kugira ngo nabo batararekugwa babandanye gukora ico gikogwa cyo kubarekura abo batararekugwa nabo hariho imvo hariho abari barabuze amadosi ndazi yuko no muri CNDH turafise abatwituye bavuga ko ababo bari bakwije ibisabwa kugira ngo barekugwe ubu rero je nibaza yuko kibazo gisa n'icatorewe umuti kubera bongereje ikiringo cukurekura abo batari bwarekugwe ikibazo c'abantu bahejeje ibihano bari mu munyororo bo batariku CNDH nta bitigiri ifise mugabo twebwe turafise abantu batwituye batubarira yuko muri iryo rekugwa batagiyemwo barahejeje ibihano baciriwe botunganirizwa nabo bakarikugwa kuko mubwo murumva bobo ntiboja no muri iki kigongwe umukuru w'igihugu yatanze kubera kuko murumva byose byaraheze CNDH izobandanya iraba kugira ngo abo bantu barekugwe
Kuri uyu wa kabiri niho hasozegwe ikiringo cy'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabafatiye ku gitsina muri komine Mpandi ntara ya Bubanza abakenyezi batawe n'abagabo bavuga ko biyunze mu mashyirahamwe aho ubu abafasha kugira ntibatinye kuvuga inkene bahemukiwe n'abanega babo ibyo bikaba byatumye abahora binyegeza bubahuka kubivuga urongoye umutumba wa gahwazi ya mbere Minane Esperance muri iyo komine nyine ya Mpanda arashima ko bari mu bafasha mu kibano kugira amabafatiye ku gitsina gabanuke ahi bubanza inkuru tuyibaze mugenzi wacu Alex Nkeshimana
baragiye hamwe bakaba bahuzwa n'amabi afatiye ugitsina bakorewe n'abagabo babo ni ku mutumba wa gahwazi ya mbere muri komine ya Mpanda ishyirahamwe bashinze yitwa Twiheshe agaciro ihurikiyemo abakenyezi 30 kandi imiryango iracuguruye Geraldine Nzigimana ari mu bagize iryo shyirahamwe aremeza yuko kuba ari muri iryo byamufashije kuyamufata mu mugongo bituma abona yuko atari inzu yamuguye ko ubavuga yuko umugore ahemukiwe ashobora kwibeshaho
ukuvuga rero mwubwo bukene ubusigayemo mwizongora n'uburimwo uzifatamo mu bukene bwa ukemera ukajya kwitasha kemera turaje mu twa dushira hamwe duto kuziganya no kuguranana hama rero tukadufasha tumwe dukenye n'urose kukatuduza.
Bariye Ruta Suzana na wenyene ari muri abo bakenyezi biyunze muri Yoshirahamwe ubu arafise aho yikora biciye kuri Yoshirahamwe kubera yuko basahirizanya n'inzu abamwo yubakiwe nabo bakenyezi bagenzi biwe. Ndayitegeye amashi Antoinette niwe yatanguje Yoshirahamwe rimaze imyaka 5 ubu n'abagabo bariko baragitura amabi afatiye kugitsina abakenyezi bahora bayanyegeza ubu baruwahuka kuyavuga icyo kiri mu byiza byazanywe ni Yoshirahamwe yatanguje nkuko avyivugira mufaso ni 8 Esperance arongoye mutumba wa gahazi ya mbere kumini ya mpanda alemeza yuko ayo mabi akiriho aharongoye arashimye Yoshirahamwe twiheshe agaciro riramufasha mu by'intwaro mu kubungabunga ikibano ciza naho hakiriho abagabo babona yuko abagize Yoshirahamwe babona ukundi
iyo bariko habaye bibatse turabikora kugira ngo bafashe bagenzi babo kubahanura cyane cyane kubaha abagabo iyo umugabo agize amakosa baba dufasha guhanura bakahanura abagabo kugira ngo barabe yuko borengera ibyo Hamakato fashana mwijanye no kwegera abakobwa n'ishara muri y'umukobwa twaye ndo gusanga menga bokorora imbanya bayatwaye
Alex Ngeshimana ibanza radio indundikizira
Alex Ngeshimana urakenuye umwe wa kenyeze bagenda no umuga baranegura kubona batoroherezwa ku mavuriro cyane cyane iyo bagiye kwibaruka abo bakenyezi babivuga cyane cyane bafatiye ku bukene bw'ibikoresho bifasha kwibaruka nk'ibitanda n'ibindi usanga ari byagenewe abatagenda no umuga nkabe nubwo ibyo kenshi ngo binatuma bashwana n'abaganga bakabona ko umuntu umbere yo korohereza abagendana ubumuga ho kwibukwa no kuzanwa ibikoresho ku mavuriro biborohereza Alice Ndayizeye
Mugihe iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme irangira kuri uyu wa kabiri abo bakenyezi bavuga ko badashimishwa n'uko hatari hake mu Burundi atamavuriro ahari afise ibikoresho byo kwa muganga bijanye n'ubumuga bagendana ibi bakabifata nkikumira ricibonekeza na bugingo n'ubu
nimba umukenyezi adashobora kuja kwibaruka neza ko milifo kuberako hatari cha gitanda kimeze neza tuvuge ko batazi kivyo bikenewe canke ni kwa kundi bazi ko umukenyezi umengo umukobwa agendana ubumuga nta numugabo ategerezwa kuja nibaze ko ari ibintu byagiye birava hasi bukebuke bakabona umengo nta mukobwa agendana ubumuga yubaka none azoza kuvyara gute ivyo kwiyumvira ngo bamugirire igitanda ashobora kuza kwibarukira ko neza nibibaza no mu mutwe guko haracyarimwe ikintu cy'uko umengo ntibameze nk'abandi bya bindi bishikira abandi kwa kubaka kwa kwiga ugaheza ishuri ugakenera akazi kwa kuja gusenga ugakenera guca ahantu hameze neza ntibaravyumva
kuri ivyo bongera ko nabubaka inyubako zitandukanye babiyumvira ko gake mu gutegura uburyo ubugendana ubumuga ashobora kwiyunguruza muri izo nyubakwa
memele le pasteur abakozi b'Imana yiyumvira guhimiriza umuntu agendana ubumuga kuza gukira igikorane cyabaye arakeneye ko abantu benshi baza uje gukira mugabo hageze ko yubaka urusengero nigera yiyumvira ati excuses kari umuntu agendana ubumuga azoziduka
aba basaba ko ibyo bibazo byotoregwa inyishu bakoroherwa nk'abandi bose
nosaba ko batahura haracyaye mu ikintu cyo kuvumvisha ko bitya bintu byose umuntu atagendana ubumuga akenera rya mabezo yose n'umuntu agendana ubumuga ayakenera kujya nyene atakino na kimwe kivuyemo nimba umuntu umukenyeze atagendana ubumuga agenda kwibaruka akaduza ukuguru neza kuri kajya gatanda kibaruka bakavuga bati uyu nta problem okay umukenyeze agendana ubumuga nawe arakeneye kijya gitanda kiri favorable ko yibaruka neza ibitanda bibiri
mwihimbazo ry'umunsi muzamakungu wahariwe abagendana ubumuga itariki zitatu kigarama uyu mwaka umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashikirije ko ataco leta itazokora mu gushira ingingo zorohereza abagendana ubumuga Gervais Ndirakobuca yahamagariye ibisata byose bya leta gushira utuyira tworohereza abagendana ubumuga
muradutunga inkuru si yari Sendayize ariko ni ya Claire ya Kankundiye muhinga bw'ivyuma watumirira mate amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'ibidukikije
Radio Indundi Culture
Imiryango iba mu gice kimaze igihe kija kirasenyuka muri karatiye nkenga busoro zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura imwimwiri kirimugwa muri kino gihe kuva iyo mpanuka ibaye ariko nta gikorwa na kimwe cyo kuhatunganya kirahaba abanyagihugu n'ubu bavuga ko bafise ubwoba kubera amazada asiba gusenyuka imiryango imaze kwimugwa ubirenga 200 n'abahasigaye basaba kuronderegwaho bo babatekanye Diodone niyo yanzigamiye
Imijangi maza kui mugu wa mnicho kiwanza kigumagi senyagulika igira kumajana milina mirongi tano kujirenga majana tatu. Iba mnicho giche mkilingo cha meza renga tatu huko bivugwa na wahaba abimuka nubu babanda anya.
No mose ngeni bimeze nukupuka yoko imbura kuva ahitanguri ya kugwa. Inzu zago mnyezipo mkanuru mba nikinu vita umugaga hagu mnihapo mba gulika. Mhubure ilo mnino mezi. Basha bamwe bamwe mbele nukuimu kabari mozi. Nukupuka yoko imburi gui bachabimu.
Nurunuru hanyiga anza. Rukanyiga anzi njika sadaguri. Oyabo nyinshi zagiye rabo makurika bamwe baradusanga. Ariko nabariko barubaka hahandi.
Abo banyakanyesha bavuga ko yamara bagitekewe n'ubwoba ko ari nabashobora kuhasiga ubuzima.
None ahantu bonye hasenyuka uca wibaza ati bibaye mwicoro birabanye rega hari hakurya byageze kubaye akamesa. Inzu y'abantu babamo nyinga humukira mu ruzi kanyoshe. Emwe no gupfa barafuye hari kwa rya ruzi n'ubwo. Bagaze hagicu habona. Sozi rezira senyuka abantu nyere baca bati none ahantu bonye hameze nk'ahazara senyuka amazu aho bose bakubizera kandi ugiye kuraba ibisozi nkanami iranatigitse ko yamiranyerera.
Ico basaba nuko imijyango yose yo kwimugwa muri ako karere kuko kuva gatangwe gusenyuka atagikoba cuko basanura kiratunganywa gushika ubu.
Kintu leta yokora ahubwo yo baronderera handi baza kuba kuko nahandi naho busubira kuba basanura bigoma bipomo ni simbi kuko iyo si yaho yimvura iguye hacatinduka ntako hasiga ubuzima urahimuka kahabwa.
Nkuko amakuru dukura ubajejwe intwaro ku rwego rwo hasi yemeza ko leta ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu nka Kuruwaruje, UNICEF Belgique na Caritas Burundi bamaze gufasha imijyango imaze kwimuka biturutse kuri iyo hindagurika ry'ibihe aho baronswa amabati akwiye inzu n'amafaranga ibihumbi amajana abiri ku muryango kugira ngo baje ahandi imijyango igumina na kuhava abajeje ntaro bakavuga ko babandanya amahimiriza.
Umujyango utabara imbabare kuwahuje mu Burundi uvuga ko radwishinga n'impanuka zishobora kuba mu buzi kubera ko butabazi bwa mbere butazwi na benshi. Etienne Ndikuri ajejwe imigenderanire muri Croix-Rouge Burundi avuga ko wagize ikibazo abakwiye gukorega ubutabazi bw'ibanze mu minota 5 ya mbere kubera ko benshi ariho bahasigira ubuzima. Ndi kuri yo ahamagarira bene ubuzi kumenya bene ubwo butabazi tumukurikire.
Sinuvuga yuko ari ivyigwa byimbitse twa turagira kubijanye n'ubutabazi bwa mbere. Hariho rero ubutabazi bwa mbere twigisha abantu mu kibano, ariko hariho n'ubutabazi bwa mbere duhamagarira abarongoye amashirahamwe, abarongoye ibicanka ibindi bakoresha abakozi barenga 50 yuko bogerageza bakaronka umugwi w'abashobora kugira ubutabazi bwa mbere mu gihe habaye ikibazo mw'iryo shirahamwe. Rero uko tubibona uno munsi amashirahamwe atari make araza ukaheza tukigisha abakozi babaduhaye kugira ngo bashobore kwitegura uwize ubutabazi bwa mbere mumufasha mu muryango wiwe kuko ibibazo bishobora kuba mu muryango bikamufasha mu kibano kuko habaye ibibazo mu kibano bisaba ubutabazi bwa mbere araheza agafasha no mu kazi habaye ibibazo bashobora gutora inyishu baciye mu butabazi bwa mbere. Ni ukuvuga rero uno munsi nuko n'amashirahamwe ataratangura kurungika abantu baza kwiga bogerageza kugira ngo ntagire umuntu agira ikibazo kazi hanyuma ngo ntaronke umutabariza kandi ubwo butabazi bwa mbere bushobora kwigishwa wari wese kandi akabimenya kuko mu minota 5 ya mbere niho hakenewe ikintu umuntu afasha mu gihe umuntu ashikiwe n'iki canke kindi. N'ubuhinga bwinshi rero biga hanyuma tukibaza yuko nko mu gihe shirahamwe nko mu gihe mu miryango bo byitaho byoheza bigafasha kugira ngo bashobore gutabara canke batabarize umuntu yagize ikibazo cyane kintu n'izombuzi.
Mu bijanye no kumenyesha makuru, ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bakoresha ururimi rw'igifaransa mu Burundi rirasaba ko mu bimenyesha makuru hosubira gukomezwa ururimi rw'igifaransa kubwaryo ruriko rurakwa ikibanza mu ntonde zibishikirizwa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, uburongoye iryo shirahamwe yavuze ko ivyo bifatanye no kugabanuka gukoresha neza ugo rurimi mu bindi bisata by'igihugu. Leo Masengo yemeza ko iryo shirahamwe rigiye gushira ingufu hamwe n'ibindi bisata bijerwe gukomeza ugo rurimi kugira rukomezwe mu gihe arirwo rukoreshwa n'abafashanya n'u Burundi.
Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riremeza ko igifaransa ururimi rwa kabiri rukoreshwa mu gihugu. Ibwirizwa shingiro riremeza yuko ururimi rw'igifaransa arururimi rukoreshwa mu kwigisha la langue d'enseignement nubwo turiko turabona ko muri imyaka 2023 irangiye ururimi rutariko rurakoreshwa nkuko amategeko abitegekanya na cyane cyane ikitubabaza ni ibinyamakuru nicyo gituma rero twiyumvire tuti twebwe tugirageze dushire ingufu hamwe duterere dukoreshe ururimi rw'Igifaransa uko bitegerejwe tumenye ko ugo rurimi rufise amategeko arugenga amaradio naye arafise mbere ikibanza kiboneka mu bijanye no gukoresha ururimi usanga mwizo programme z'Igifaransa zarahagaritswe ivyo rero si bintu bidufasha na gatonya mu gihe ururimi cyane cyane rw'Igifaransa ariko dukoresha kugira ngo tuvugane n'abasanzwe bafasha Uburundi ibice 85% by'abafasha Uburundi bakoresha ururimi rw'Igifaransa tuvugana n'abakongomani ntaringara tuza kuvuga Igifaransa tuvugana n'ababirigi na kibiri gituza kuvuga tuvuga Igifaransa tuvugana n'abamariye abatogore abihugu vya Senegal n'ururimi rudufasha cyane gose rufasha Abarundi ijambo burya nta siguro rifise bigira insiguro mu kintu iba yakoreshejwe
herekanywe imbabu rikoreshwa amavuta yitwa mobile yakozwe n'ugwaruka rw'Abarundi kuva mu kwezi kwa kane kuno mwaka ni mugiye mu gisagara ca Bujumbura ariko haberindwi yahariwe ubushakashatsi Cedric Nkurunziza ari mu bahinguye iyo mbabu rasigura ko bifuje gufasha gukingira ibidukikije no kugabanya amafaranga akoreshwa mu gukinjika iyo tamira tuzi
STBT kirikara niyo mbabura ikoreshwa mu biruva mu vyuma nk'imodoka canka amapikipiki Cedric Nkurunziza na bagenzi we bane bakoze iyo mbabura kuva mu kwa kane kuno mwaka w'2024 bavuga ko bashatse gukingira ibidukikije nk'ibiti ndetse no gufasha imiryango gukoresha amafaranga make mu gukinjika
Nimbabura novuga kugezweho ikoresha ubuhinga bugezweho mu bijanye no guteka canke no kwaka Nimbabura ikoresha gaze ihinguwe mu mubira amavuta ya vidange rero nimbabura ikose mu buryo buke kandi ikomeye akabijyana uvaho ko arimo no ko ari mbabura ikingira ibidukikije ishigikira wa mugambi we Burundi urambaye wa mugambi w'igihugu gutera ibiti ku misozi no mu gihugu cyose ikindi niko ari mbabura ikose mu buryo buke ikomeye kandi yisuku muri make
kubera bimwe mu bikoresho bigize iyo mbabura biva mu bindi bihugu imbabura igugwa make igugwa amafaranga 150,000 vy'amarundi kugira ngo umunyagihugu muto mutashobore kugura iyo mbabura mu gihe abeshejweho n'ayari munsi y'idolari rimwe ku munsi muri kino gihe Cedric Nkurunziza abona ko hari vyo banza gukogwa
navuga ko ayo ni meshi ariko si meshi ubiravye kuko twebwe igituma bari meshi hari ivyuma vyihingurira rero nabakiriya boza baratahura ko mu gihe tutararonka amahinguriro meshi duhingura ivyuma na tirere vyo ngaha duhingure ibikoresho bimwe vyinshi tushempura ikintu hanze gitegeza gushaka izindi kuko nyimba jengu zi PS ndayiguriye nko ku muntu agira nka 30 abo bose bandondeye ikinyingo kuri cyakira rero zirazimvye n'ivyo mugabo nta bundi buhinga ariko turagerageza kuri ikintu kongera ikintu gishobora guhoza izimbuzi ariko mu gihe tutarashika ko kuri ubwo buhinga abo baba bashoboye baba baragura mu bwo buryo kuko ibikoresho ntabwo bitironka bizimvye
hari hivyo guhebera makori ku bidandazwa biva hanze ico ngira co bafasha bimwe bita exoneration
yego ivyo dufasha ariko ntiturashobora kuronka muhora kuko nuburyo buracari buke bwo gushobora kugura ibintu vyinshi hanze kuko nkubu twemporta nki PS nka zitanu canke 10 zinga nubwo dufise
nkibiharage bihishwa na mililitiro amajana 3 canke amajana 350 z'umubiri zigugwa amafaranga amajana 5 canke 1000 mu gihe litiro ry'umubiri rigugwa amafaranga 1,500 y'amarundi gushika ubu amakara avuye mu biti n'inkwi n'iby'abarundi batari bake bakoresha mu gukinjika
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva njanye n'inkuru ijanye n'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tukagaruka kuri zimwe mu ngaruka z'indwara y'ibivyimba vyo mudusaho twimbuto z'abakenyezi muganga Innocent Ndayikunda yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi avuga ko hari igihe ivyo bivyimba bishobora kumenekera imbere munda ibitera ibindi bihimba by'imbere munda ko bishobora kononekara inkuru ijanye n'amagara y'abantu y'uyu munsi twayiteguriwe na Hozerine Munezero
Bimwe mu bituma umukenyezi cyangwa umwigeme agwara ibivyimba mu dusaho tw'imbuto ziwe nuko hari gihe inkabuzo zituma aja mu mihango zishobora kutaja ku rugero rumwe nkuko bivugwa na muganga Innocent Ayikunda yanonose yo kuvura indwara z'abakenyezi.
Niho hormone zibiri yitwa progesterone n'iyitwa estradiol zituma umugore aja mu bihe uko iminsi 48 heza hari gihe zitaja ku rugero rimwe ntizikisho guhuza aho usanga byavuye kuri umuntu afungura imyaka imyitwarire ku mutima ita stress iminsi amaze ataravyara asanga
Muganga Ndayikunda asigura kandi ko iyo ndwara igira inkurikizi zitandukanye nko kudasama imbanyi iyo umukenyezi afise ivyo bivyimba.
Inkurikizi ziva kuri iyo ngwara yashobora gutuma umuntu ashaka kudasama kubera afise kiste. Ubwira kabiri aya makiste navuze organique hariya yashobora kujamo kavamo kanseri nayo mu bintu bico bituma twatoye kiste ya ovaire organique kenshi tuwobije yo kuyikurayo. Izindi nkurikizi ni uko zirashobora kugira ibintu twita amakomplikasiyo ni ukuvuga ngo zigahati kaza ingaruka mbi cyane. Ubwa mbere iyo kiste ishobora kumenekera mu nda. Ica kabiri inkurikizi ya iyo kiste zirashobora gutuma zikavira amaraso indani. Ziviriye amaraso indani naho nyine amaraso ahita akabaza cyane. Ica gatatu zirashobora kwizunguritsa zigihinga tuvyita torsion ugasanga yihotoye. Iyo yihotoye naho nyine ikibabaza rwose cyane. Ubwa kane irashobora kujamo imikorobe ikaba infection. Ugasanga inda yose yabaye ifite kuri iyo kiste.
Innocent Ndayikunda ahamagarira abantu bose kujya kwa muganga igihe cyose bumvise kimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara. Ariko kandi ngo nta kuntu nako ngo umuntu ashobora kuyikingira.
Kiste nta kuntu umuntu ashobora kuyikingira. Iriza nayo nyine. Namenye ko ari zoza, namenye ngo nakazoyegera nakandazoyegira. Inyene iriza nayo nyine nta kuntu aba kuyikingira ahubwo gusa ikiciza nuko umuntu ugira byiza akayimenya hakiri kare. Iyo ndwara kugira ngo umuntu Innocent ngo ayikingire ahubwo yikingire ikingenzi yo komunikasiyo ko iyo wumvise abo bari na bukeya umunani cyangwa ari hose nuje kwa muganga hakiri kare tubanze kurindira kuremba. Nuko kandi cyane cyane nk'abafasi niba bafise imbanyi bazipimisha hakiri kare ku mezi atatu ya mbere. Iyo tuzitoye hakiri kare tutamenya ingene tuzikurikirana kuko umugore afise nk'ikiste niniya n'utabayifise ntitwakwikira co kimwe.
Indwara y'ibivyimba byo mu dusaho tw'abakenyezi iravugwa igakira kandi umukenyezi yayirwaye iyo yivuje agakira arashobora gusubira gusama imbanyi kuri kwamye. Uburebure bw'ivyo bivyimba ushobora kuva hagati ya santimetero imwe n'ibice bitanu gushika kuri santimetero zitanu.
Hozerine munezero tugutwengurukire kuri iyo nkuri janye n'ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari na hano turangirije aya makuru ku isaha 12 n'iminota 36 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire na Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira nawo nyine ndamukengurukire Odironkeje Imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.